nzamba
nzambira samirana
Hadiyo nzamba agateka kawe turi kwa gatano igenekezo rya 2027 imyandagaro amakuru twabateguriye yubakiye ku ngingo nyamukuru azikurikira Mu makuru ajanye n'umutekano muke abantu batorwa ibiziga bamanitse ku migozi baguma batorwa mu ntara ya Muyinga watowe akabagize kane mu kiringo gito muri iyo ntara Leta y'u Burundi ntibona kumwe ingingo yo kuba waritandagishije urutanzu rwa COVID-19 kugira ngo utembere mu karere ka EAC umushikiranganji wa mbere Aregio Mebunyo niwe abona ko ari uguhonyanga ubwigenge bw'abanyagihugu Mu ntara ya Gitega havurwa umukuru w'ishyirahamwe ry'abatwa yatawe mu mvuto haraciye indwi zitatu Innocent Mahwikizi yagirizwa ko yanze gutanga 10% y'amafaranga aronswa imigambi yo guteza imbere abatwa atishijwe mu ishyirahamwe arongoye abamufungishije ngo bo bari bamwe mu bihangange mu batwa bari mu nzego z'igihugu kuri mitro Diane Nkurunziza nizengira ndabashikiriza aya makuru ndabahaye ikazi
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndongeye kubaramutsa hari kizira cy'umutamakazi w'imyaka irenga 70 cyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu ku mutumba mitakataka zone mitakataka komine n'intara ya Bubanza bikavugwa ko uwo mutamakazi yari yagiye gusenya hanyuma aburwa irengero kuva kuri uyu wa kane ikiziga ciwe kikaba cyatowe kiriko ibikomere mu mutwe mu ntara ya Muyinga naho havurwa ibiziga biguma bitorwa bimanitse kuva mu ntango z'uku kwezi k'umunani turimwo hamaze gutorwa ibiziga bishika kuri bine ni nkuru tubaza Jacob Sibomana
uyu mutamakazi yatowe ikiziga mu gatondo kuri uyu wa gatanu yitwa Monica Abamubonye avuga ko ikiziga ciwe catowe mu ishamba riri hafi y'ivuriro rya Cona afise ibikomere mu mutwe. Uko abarongoye intwaro n'abanyagihugu babivuga, uwo mutamakazi ashobora kuba yiciwe ahandi acuje gutabwa muri iryo shamba kuko atamaraso yari ahari. Iryo naryo rikaba ari uwitwa Kidwingira, bikavugwa ko abaja kuri senyamwo bahora bakubagugwa ariko atawe bari bwagikiremwo. Igipolisi kimaze gufata abantu batandatu, batanu muri bo n'abanyezamu bararira iryo shamba. Uwundi nawe n'uba hafi yahatowe ikiziga. Ubaka bapfungiye mu gashuka igipolisi ca komine Bubanza kumva z'amatohoza. Ikiziga cyo mutamakazi kikaba caciye gishingurwa. Ahavuga ibiziga si mu ntara ya Bubanza gusa kuko ku musozi Bugungu komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga hatowe kuri uyu wa kane ikiziga cy'umugabo w'imyaka 59 bivugwa ko yiyahuye. Umukenyezi we ngo yasanze yene na mucumba baryamamwe nk'uko amakuru ava ngahi Buhinyuza abivuga. Ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwaro kuri uwo mutumba. Ikindi kivuga ngo nuko yarabanye neza n'ubare bubakanye. Eka no mu kibano nta ngorane barafitaniye ibiziga bikaba biguma bitorwa ku bwinshi cyane cyane mu ntara ya Muyinga kuko kuva mu ntango za kuno kwezi kwa munani hamaze gutorwa ibiziga bine
tubandaniriza no makuru mu gisata cy'amagara y'abantu urucanco rwa COVID-19 ngo rugiye kuba itegeko ku muntu wese yifuza gufata urugendo ruja mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC byamenyeshejwe na Christophe Bazivamwo itegera cy'umunyamabanga mukuru wa EAC ajejwe igisata cabikorera ivyabo mu karere ka Afrika y'ubuseruko hari kuri uyu wa kane mwihayanishwa rigira kane ry'ibihingurirwa mu Burundi ubwo butumwa busa n'ubutashimishije leta y'igitega idonido na hawuro kengurutse
Umunyamabanga mukuru mu gisata kiraba abikorera ivyabo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko amenyesha ko gupimwa ntutogwe umugera wa COVID-19 kugira ufate urugendo bitagikwiye muri kino gihe Christophe bazivamwo ati azogera igihe aho abantu bose bashaka gufata ingendo babanza gucandagwa kugira ibijanye no guhanahana ibidandazwa bigende neza muri kino gihe cha COVID.
Now cases are increased.
No munsi turabona ko ibitigiri by'abantu ba COVID biguma bigabanuka mu bihugu bigize umuryango naho urugero atari runini. Twarafashe ingingo ibuza abantu mu minsi iri imbere kugira ingendo mu bihugu bigize umuryango baticanagishije. Turazi neza ko kugira umuntu ajabuka umupaka asabwa kuba yarapimwe ntatorwa umugera ariko hazongera igihe aho umuntu atahawe rwa rukingo rwa COVID-19 kujabuka umupaka bitazoba byemewe. Turashigikira ibijanye no guhanahana ibidandazwa ariko muri kazoza abazoba bemerewe kubikora bazoba bafise uburenganzira bita passe sanitaire bihabwa umuryango w'abari muri Afrika y'ubuseruko. Kugira dushike kuri iyo ngingo twarakoranye n'abaserukira kandi barungitswe n'ibihugu bigizwe n'umuryango harimo mu Burundi.
Ibyashikirijwe na Christophe bazivamwo bisa n'ibitashimishije abategetsi b'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere arengiye mu Bunyoni amenyesha ko bidakwiye ko umuryango wa Afrika y'ubuseruko uhonyanga uburenganzira bw'abanyagihugu mu gusaba ibibuza abantu uburenganzira bwabo bwo kwidegembya.
Ubutumwa tubuhaye umuryango wa Afrika y'ubuseruko dusaba ko izo nzego z'uruja n'uruza mu bihugu bigize uyu muryango zo kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu ahubwo bagaha ikibanza ingingo ziza zisahiriza ukwikingira ikiza cya COVID-19 hamwe no guteza imbere ibijyanye no gushyigikira amahinguriro mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa. Ibyo bisaba kudasubiza inyuma ibikorwa canke kubera intambamyi abajabuka imbibe mu bijyanye no gukora akazi kabo hamwe n'uburenganzira muri rusange n'ubuzima bw'abanyagihugu.
Gushika uno munsi abategetsi b'u Burundi niberekwa guhimiriza no gucandaga abarundi mu kivunga bakaba bamenyesha ko ingaruka zizoshikira abazokwiteza ubwo rushinge rukinga COVID-19 zitazobazwa leta.
Kubwo umushakashatsi mu bijyanye n'indwara z'ivyaduka ko nakuze asigura ko iyo nyifato y'ubutegetsi mu Burundi inigira mu mesha abanyagihugu bazofatirwa ingingo mu karere kome ko nakuze atera kama abanyapolitike n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike gusenyera ku mugozi umwe mu gukebura leta kugira ngo ikingire abanyagihugu. Dutega amatwi umushakashatsi mu bijyanye n'indwara z'ivyaduka kome ko nakuze.
Ugiye kubiraba amareta ni yaje imbere agafasha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'imigwi yashyizweho ku rwego rw'igihugu ku ntara hose kugira ngo agwanye icyo kintu. Ni ukuvuga umuntu yo kwirinda hako aja kwivuza niko tubizi. Rero kurinda kwigereza ko abanyagihugu bariko barapfa nk'ifu y'imijira kandi injanjo zarabonetse uburundi nabwo budafise ukundi kuntu kugaragara mu bushakashatsi no mu bumenyi kugira ngo bakingire abanyagihugu babo, murumva yuko ari ibintu bijanye n'ibindi biri inyuma y'ibyo tuzi by'ubushakashatsi canke byo kwa muganga. Rero ikizokurikira nuko East Africa Community hezeje kubivuga n'ibindi bihugu byarabivuze mbere n'ibindi bizobivuga ejo, ibihugu bitagiye mu mugambi wo gukingiza abanyagihugu babo bizohava bifatirwa ingamba haba mu gusohoka igihugu haba mu guhanahana ibidandazwa haba mbere no guhabwa imfashanyo kuko ntibazo baberekanye ko bari kwafasha mu bafashanya n'ibindi bihugu kugwanya ico kiza ruhonyangana. Hanyuma ikindi cyo nuko cyashane kibabaje nuko hariho nabo bantu bapfa kandi bitari bikerewe batari gupfa hakabagwara bakaja mu bitaro batari kugwara kandi bari gukingirwa. Rero urumva hariho agahaze kanini n'ukuri ico gihugu cyari gikwiye ko aba kwita komunote internationale no kuvuga amakungu haba abo muri societe civile no kuvuga abo bagwanira agateka ka muntu abo bagwanira inyungu z'abanyagihugu n'igihugu no kuvuga imigambwe yose abihebeye imana abantu bose bishize hamwe bari bakwiye kungurunani bakabaza neza ico iyo leta yoba igamije mu gukingira koko abanyagihugu bacu kuri ico kiza ruhonyanganda nk'uko ibindi bihugu biriko birabigira.
Tukivuga ikiza cha COVID-19 Charles Nditije arongoye umugambwe w'abadasigana iprona utemewe n'ubutegetsi bw'igitega arasaba abarongoye igihugu kubona ko kwipimisha no kwicandagisha ikiza cha COVID-19 atari gikorwa cyabamwe mu bari mu mugambo wa CNDD-FDD gusa iyo bagira bakoranire ahamwe ni mu gihe abategetsi bo mu mugambo uri ku butegetsi berekanye ko bipimisha ico kiza imbere yo kwinjira mu nama y'indongozi hitegura ikoraniro ridasanzwe ry'uwo mugambwe ritegekanijwe mu ntara ya Muyinga kuri uyu wa gatandatu kurikira Charles Nditije
twarabonye abanywanyi bo mugambwe CNDD-FDD bari mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe yuko bagiye bambaye agapfukamunwa kandi bagaca babapima ko batarwaye umugera wa COVID-19 ibyo ni ibintu byo gushima bavuga yuko ari intambwe bateye kuko kare baravuga yuko icyo kiza takiyari ku Imana yagikingiye kiri ahandi kitarushika mu Burundi mugabo ikibabaje nuko kagatima kabo kamacakubiri kuko kunda gushira imbere ineza yabamwe bakibagira abandi kibonekeza kuko ivyo ntaho byari bwabe ico gituma tugira tuti ntamana n'ikinono ico kiza ntigitora ubwoko canke umugambwe canke intara gihere kirajaniranya kandi abo bagiye muri yo byo koranirwa abana n'abandi bakorana n'abandi bagendera ahandi hatare ba CNDD-FDD ico gituma tugira tuti ivyo babyiza bafashe ingingo ziboneka zekeye abarundi bose b'intara zose b'imyaka yose ubwoko bwose ubuzi bwose atawe batoya twagarengana ica atawe bagiriya kankunzi kugira ngo ico kiza bakigwanye bimwe biboneka ni ngombwa yuko ingingo zifatirwa abarundi bose mu ntara zose mu buzi bwose ahantu hose yahurira abanyagihugu bakabasaba kukiza by'amategeko bagasaba kwipimisha bakabasaba mbere kwagwiza mbere n'incanco ntibavuge ngo zo kwicanjisha ushaka ahubwo bakabahimiriza kugira ngo bagene kwicandagisha babereke akarusho ko kwicandagisha kuko abantu bicandagisha ari benshi biraheza bigatuma indwara itarandagata.
Inzamba
mamakura zanye nagateka kazi na muntu naho urongoye ishirahamwe riharanira iterambere ry'abatwa ICDD amaze indwi zirenga zitatu mu ibohero rikuru rya Gitega Inosa Mahwikizi yagirizwa gusesagura amatungo y'ishirahamwe abo bafatanije kurongora iryo shirahamwe mu ntara zitandukanye z'igihugu bagiriza abashinga mateka babiri ba Afrika y'ubuseruko hamwe na Bigirimana Goretti ari mu mugwi Severe ko aribo bamufugishije kuko yanse kubaha icicumi ku mahera y'imfashanyo bahabwa ni banki isi yose. Ido nido na Vanessa Muhiteka.
Imvo ye byose nkuko bamwe mu barongoye iryo shirahamwe mu ntara babivuga ituruka kibi cyari kimaze iminsi hagati y'umuyobozi mukuru Inosa Mahwikizi n'abatwa batatu ari bo mushinga amateka wa EAC Alfred Ahingejeje umukenguzi amateka Vincent Sukunova na Dorothy Bigirimana akorera umumugwi Sever. Abo bantu uko ari batatu nkuko bibandanya bivugwa n'abanywanyi b'ishirahamwe icyimviro cyabo cyari gutegeka Inosa Mahwikizi ko kumfashanyo yose mva makungu ibonetse ko ategerezwa kuza arabaha icacumi cy'imfashanyo nawe akavyamirira kure. Umwe mu banywanyi avuga ko byagiye kunyuka aho ibyo bihangange bitatu bumviye ko ibanki y'isi yose igiye gushigikira imigambi y'ishirahamwe.
Babamaze kumva yuko ayo mafaranga agomba gusohoka naha hayabyo kijyanye kuko bavuga ati uyu mugabo Inosa na Director General ari mu ishirahamwe ntatworoheza kuronka icyicumi kujya gukora imigambi y'iwacu. Inosa avuga ati imigambi twakoze proje ni bariya abanyagihugu ndayashyikirije amafaranga abanyagihugu kandi wakoreze tuba twaremere mobayeri byose nta mafaranga ndabahe mujyana iwanyu muhire naha bacaga injyane bakavuga ati Inosa kiri ngaha ntituzoronka ingene natwe dutera imbere.
Ayo makuru akavuga ko inyuma yaho Inosa Mahwikizi yaciye akombogwa yongera arafungwa uwitwa Katirinda Timana niwe yaciye agenwa kugira atirukire imbere y'amategeko ICDD. Uyu munywanyi ati ubutungane bwari bwamurekuye ariko ibyo bihangange bitatu biravyanka.
Kakegenerale ateje amushyire dosye ahamubwira ati njyewe uyu muntu naho afungiwe aha muri peji simbona ntacyaha yagiriza tuke jenera cyavuga ati none atacyo amagize umufungiye iki. Hanyuma tuke jenerale arashyira afata ingingo wenyine aravuga ati narekugwa kuko
Abanyonyi
ba ECDD basaba imbere ya byose irikugwa cy'umuyobozi wabo hanyuma inzego nshasha zigatorwa hisunze amategeko. Radio Inamba ikaba itashoboye kuronka n'umwe muri abo bagirizwa gufungisha uyo yahora arongoye ishyirahamwe ry'abatwa ECDD.
Tukivuga agateka kazi na muntu imisi 15 iraheze urongoye umugambwe senere muri komine Giharo y'intara ya Rutana hamwe n'uyundi munywanye w'uwo mugambwe batararengutswa imbere ya sentare. Abaharanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rutana babona ko Jean-Pierre Ndayisaba na mugenzi we bafunzwe hahonyanzwa amategeko utunenge kandi twibonekeje kuva abagifatwa n'inkuru dushikirizwa na Beni Akserakan.
Ndayisaba Jean-Pierre akaba yahagaritswe n'ugwaruka rw'imbonerakure ku igenekerezo rya 12 imyandagaro. Mugenzi we azwi ku izina rya Ntiruhungwa akaba nawe yafashwe mu ijoro ryo kuwa 11 imyandagaro n'akagwi k'imbonerakure. Bakaba bose batwawe n'ugwo gwaruka mu gashoka komisariya k'igipolisi Igiharo bavuye kwungururizwa mu ibohero rikuru rya Rutana ku itegeko ry'ubutwari iperereza muri iyo ntara bataburanye. Abaharanira agati k'akazi na muntu bakavuga ko bahagaritswe badakurikijwe amategeko kuko bari kubanza kubashira imbere y'ubutungane bagakoregwa idosiye. Naye abatwara umugambwe seneri muri iyo ntara ya Rutana bagiriza umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Giharo Renova kuba ariwe ari ku isonga mu bijanye n'ihagarikwa ry'abanywanyi babo abifashijwemo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara Sylvain Nzikoruriho. Amakuru ava mu mugambwe seneri avuga ko Jean-Pierre Ndayisaba yari yamenyeshejwe ko azohagarikwa abimenyeshejwe na Sylvain Nzikoruriho ngo kuko yahunze umugambwe CNDD-FDD akaja muri SNL. Abo barongoye umugambwe SNL basaba ko ubutungane bwokora ico bwagenewe bukarengutsa abo banywanyi babo bukima amatwi abo batwara umugambwe uri ku butegetsi bacurubanza badahengamye. Bakamenyesha ko abo bahagaritswe amagara yabatameze neza. Uruganda kwa Radio Inzamba ntiruraronka kuri telefone Sylvain Nzikoruriho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara co kimwe na Leonidas Niyongeko mushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Rutana kugira batubwire ibijanye n'aya makenga y'abaharanira agateka kazi na muntu.
Mu kurangiza amakuru twabateguriye imyidogo n'imyinshi mu basirikare bavuga ko basanze agahembo kabo karagabanutse ku mwisho w'ukwezi k'umunani imvo zoba zarabitumye basiguriwe n'ababatwara ngo n'ubuhinga bushasha bwo guhemba abasirikare hakoreshejwe ubuhinga bushasha bwa none bwakoreshejwe ijya mbere. Abasirikare bakavuga ko iyo siguro zitabanyuze. N'inkuru ya Josephine Johnson Nkunzimana.
Abo basirikare bidoga bavuga ko umushahara wabo ku kwezi k'umunani washitse ku makonti yabo wagabanutse cyane. Amasoko ya Radio Inzamba agateka kawe mu gisirikare avuga ko imishahara basanze yakuwe ko uburusho bugenewe imiryango hamwe n'amafaranga umusirikare aronswa kubera umwuga w'ubuhinga akora mu gisirikare. Akarorero nk'umusirikare w'umudereva agendesha imodokari afite ipete rya kapuhare shef yasanze ku mushahara bamutwaye amafaranga arenga 10,000 igisongerezi cy'intwazangabo yize ibijyanye n'intwaro ibyo bita administration logistique bamutwaye amafaranga angana hafi 30,000 mu mafaranga y'amarundi. Abandi basanze batwawe amafaranga menshi n'abakora mu gisata cy'ubuvuzi aho bavuga ko bo babuze ayo bakira nayo bamira. Abo atacahindutse n'abakorera ku bitaro by'abasirikare kuko ibyo bitaro bisanzwe bifite ubwigenge mu gutunganya iby'intwaro arivyo bita autonomie de gestion. Kwa 24 ku kwezi k'umunani ibiro bikuru by'intwara miheto byarasohoye itangazo aho bavuga ko hari ubuhinga bushasha bita plateforme logicielle mu gifaransa bagiye gutangura gukoresha mu guhemba abasirikare. Aho bavuga ko hari ibyo bazosanga byahindutse ku mishahara y'abasirikare bakavuga ko abazosanga bitameze neza boheze bakitura ababarongoye mu makambi akaba ari bo bazana ibyo basabwa kugira baheze babatunganirize. Izo siguro ntizanyuze na gato y'abasirikare bavuga ko impapuro z'umutsindo n'amaseritifika basabwa bari barazitanze mu mwaka 2019. bavuga ko ibiro vya gisirikare vyari gukora ukundi bigahindura ingene bahemba atangaruka mbi bigize ku basirikare n'imiryango yabo na cyane cyane ko muri iyi minsi himirije gutangura amashure itangura ry'amashure risaba uburyo butari buke bavuga ko ibiriko birakogwa bimotamwo ubusuma bavuga ko ivyo gusubira gusaba gutunganirizwa bizofata umwanya muremure kuko abatwara makambi bashobora kubifata minenegwe cyane bakabikora buke buke bakibaza ingene abasirikare bari kugarukana amahoro hanze y'igihugu byari bazomenya ngo nabo baze kwishuzo twabo Radio Inzamba twagerageje kurondera kuri telefone Colonel Fribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ariko ntitwashobye kumuronka ngo atange isiguro kuri iyo myidogo y'abasirikare
Josephine Johnson Nkunzimana ne utisozera amakuru twari ko turabashikiriza shimiye mwebwe mwese mwayakurikiye Diane Nkurunziza nayabashikirije ndabifurije amahoro ahiwanyu no mubanyu naho ubutaha